Hii ni Radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika vugiri Washington DC mutungu ndi nifinarguanda mugurundi mutungu ndi mirongo migufi ya shortwave kumetero 19 na mirongo ndi nazibiri mugurundi tulikuwe FM chana nakane ni bitatu Isuja Amerika aba turondera kuri internet ni kuri wezi tata kaburungu radio ya chukewa kaburungu komu shoti mututeza matuki mwishimu na afide niyo ngabo niye kuwashikiza matuki gani nizo zo kuri isa imigende lande hagati ya Mali n'Ubufaransa yifashe neza nyuma yaho Mali cirukanye ambasaderi ya Seyiko Ufaransa muri ico gihugu.
Abafaransa bifuza kubandanya gushyigikira yuko ibihugu byo muri Sahel byo bandanya biba mu mutekano, abandi nabo bifuza kubandanya imigenderanire no kuganira ku buryo imigenderanire yacu izobandanya.
Uyo ni ambasaderi de Marie Daruzanie yahora aserukira u Burundi muri ONU. Radio Ijwi rya Amerika uyu munsi yujuje imyaka 80 ishinzwe. Abasirikare batanu n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburayi bongerejwe mu rwego rwo kwitegurira guhangana n'Uburusiya hamwe bworamuka buteye Ukraine. Ufaransa bumenyesha ko muri uku kwezi kwa kabiri ariho buzofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Reka tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika izohimbaza imyaka 80 izobimaze ishikiriza ibiganiro itangaza n'amakuru mu kwezi kwa kabiri. Service yayitanguriye yitwa US Foreign Information Service, service ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikiriza amakuru mu mahanga, yatanguye gushikiriza ibiganiro byaryo mu karere k'Uburaya ku itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1942. Ibiri munsi y'amezi abiri inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Muri iki gihe Ijwi rya Amerika rishikiriza amakuru n'ibiganiro mu ndimi 47 zitandukanye. Ku munsi wa mbere Ijwi rya Amerika ryashikirije ibiganiro n'amakuru, watangaje amakuru William Harland Hale yuguruye mu rurimi rw'Ikidagi programa y'ururimi rw'Ikidagi muri aya majambo. Yazati tubashikirije amajwi avuye muri Amerika. Uno munsi kuva uno munsi rero tuzobabwira ibyerekeye Amerika n'ibyerekeye ingwano. Yatangaje ko amakuru ashobora kuba ari meza ku batwumviriza kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, ko kandi ashobora kuba ari mabi ko yamara bazobandanya badahengeshanya kuvugisha ukuri. Ubufaransa bwatangaje ko inyuma y'ibiganiro n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hagati muri uku kwezi kwa kabiri ariho bazofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Mugenzi wacu Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubufaransa bubitangaje nyuma y'umunsi umwe gusa abasirikare bakoze kudeta muri Mali batangaje ko ambasaderi w'Ubufaransa muri icyo gihugu Joel Meyer ahawe amasaha 72 kuba yavuye ku butaka bwa Mali. Abategetsi mu murwa mukuru Bamako basobanuye ko icyo cyemezo bagihereye ku magambo bita mabi yavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian anenga abayoboye leta y'inzibacyuho muri Mali. Yavuze ko iyo leta itemewe. Ubufaransa buvuga ko butarafata icyemezo kubijyanye no gukura cyangwa kugumisha muri Mali abasirikare bayo. Kugeza ubu icyo gihugu gifite abasirikare bagera ku 400 mu karere ka Sahel. Icya kabiri cyabo kiri muri Mali aho bajyanywe no guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu. Umubano hagati ya Mali n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ukomeje kuba mubi nyuma y'uko abasirikare banze gutegura amatora nyuma ya kudeta ebyiri zimaze kuba muri icyo gihugu. Mu minsi mike ishize Mali yari iherutse gusaba Denmark gucyura ingabo.
Urakoze Edi. Igisata cy'amagara y'abantu mwishyirahamwe mpuzamakungu OMS gisaba ibihugu kwitondera gutangaza ko byatsinze urugamba rw'ikiriza cya COVID-19 bigakuraho ingingo zo kwirinda. Edi Gwema arabandanya inkuru kandi.
Mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu kutihutira gukuraho ingamba zo kwirinda icyo cyorezo kuko bishobora gutuma imibare y'abandura yongera kuzamuka. Yagize ati iyi ndwara ni mbi cyane kandi ikomeje kwihinduranya kenshi imbere y'amaso yacu. Ibi abivuze nyuma yuko Denmark ibaye igihugu cya mbere ku mugabane w'Uburayi gikuyeho ingamba zose zijyanye na COVID-19. Nyamara hakomeje kuvugwa abantu benshi bandura ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwa Omicron. Umuyobozi wa OMS avuga ko urugero nk'urwo rukurikiwe n'abavuga ko abantu benshi bamaze kwikingiza bishobora kuba urwitwazo rwo gukuraho ingamba zo kwirinda COVID-19 mu bihugu byose ku isi. Kuri muganga Ghebreyesus, uko abantu barushaho kwandura COVID-19 bivuze ubwiyongere bw'abapfa bazize iyo ndwara. Ghebreyesus avuga ko kuva ubwoko bushya bwa Omicron bugaragaye muri Afurika y'Epfo mu byumweru 10 bishize, abantu hafi miliyoni 90 bayanduye ku isi. Agaragaza ko nubwo Omicron idafite ubukana bukomeye, bakomeje kubona ubwiyongere bw'abantu bapfa bazize iyo ndwara hirya no hino ku isi. Yavuze ko atagamije gusaba ibihugu gusubiza abaturage babyo mu kato, kwa ahubwo icyo agamije ari ukubisaba gufata ingamba zikingira abaturage batagendeye ku nkingo gusa.
Tugushimire kandi Eddie. Afrika y'Epfo yatangaje ko abantu banduye COVID-19 badafise ibimenyetso bati batagikeneye kwishyira mu kato, no kuvuga kwikumira. Abafise ibimenyetso bo bazoza bamara iminsi 7 gusa rikumiye aho kumara iminsi 10. Eddie Rwema arabandanya iyi nkuru.
Leta ivuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko umubare w'abandura COVID-19 ukomeje kugabanuka cyane mu gihugu. Ikindi leta ivuga iheraho nuko abantu benshi bamaze gufata inkingo bituma barwara bataremba cyangwa ngo bajyanwe mu bitaro. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryashyizweho umukono na minisitiri mu biro by'umukuru w'igihugu Modi Gungubele rivuga ko ari ubwa mbere umubare w'abandura ujya hasi cyane kuva COVID-19 yaduka mu gihugu. Ibindi byemezo byafatiwe muri iyo nama y'abaminisitiri birimo ko abanyeshuri bose basubira mu mashuri ariko hagakurikizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Afrika y'Epfo niyo iza ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite abaturage benshi bapfuye bazize COVID-19. Abantu 95,000 nibo bamaze gupfa banduye icyo cyorezo, abandi 3,600,600 barayanduye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. OTAN ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic ifise abasirikare benshi n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburaya mu ntumbero yo kwitegura guhangana n'Uburusiya hamwe bwaramuka buteye Ukraine. Thomas Kamirindi araduha idonido kuri iyi nkuru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yategetse abasirikare be 8,500 bari imbere mu gihugu kwitegura guhaguruka igihe icyo ari cyo cyose berekeza mu Burayi bw'Uburasirazuba. Bazaba bahasanga abandi 1,000,000 Amerika isanganywe mu Burayi bakambitse cyane cyane mu Bwongereza no mu Budage. Ubufaransa burateganya kohereza abasirikare 100,000 muri Rumaniya, Espanye, Ubuholandi n'Ubudage nabo barategura kohereza abasirikare indege n'amato by'intambara. Mu cyumweru gishize Denmark yohereje indege zirwana 4 zo mu bwoko bwa F-16 zicumbitse mu gihugu cya Lituania. Ubwongereza bwoherereje Ukraine ibisasu 2,000 birasa ibimodoka bya rutura by'intambara bita tank mu cyongereza cyangwa char mu gifaransa. Muri iki cyumweru buzakuba kabiri umubare w'abasirikare bufite mu Burayi bw'Uburasirazuba ku buryo bazarenga 100,000. Abasirikare ba OTAN barimo bajya mu Burasirazuba bw'Uburayi barahasanga abandi bagera ku 5,000 bimbanziriza kubanza basanzwe bari muri Estonia, Letonia, Lituania na Pologne kuva mu 2014.
Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu baradushikirije. Iyi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. mbere ko tujama kuri yo mu karere k'ibiyaga binini leta ya Mali yaraye ihaya amasaha 72 ambassadeur yaseri kuri Ubufaransa muri cyo gihugu kugira be yakuye meza inyuma yaho Ubufaransa butangarije amajambo atashimishije leta ya Mali bege yongingo isigura iki kugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur ya Mali ndaruzaniye yamaze igihe kinini mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu
narumvirije kandi narakurikiye iyo nkuru yuko ambasaderi w'Ubufaransa muri Mali yabaye ishyushye kandi no mu makuru abafaransa barabyumvise nabo sinzi ko mwabyumvise neza baciye bahamagara ambasaderi wabo bataramwirukana sinzi ko mwumva yaho bitaniye abafaransa bashaka barapfera ambasaderi baramuhamagara mu gihugu atariyukanwa n'uburyo bwo gutunganya ibibazo bije hagati y'ibihugu ntibamurereje kwirukanwa baciye bamuhamagara iyo rero n'uburyo bwo kuringaniza ibibazo bije igihe habaye ikiriho byari byashyitse kuko abamariye bavuze yuko oba hari umukuru wo muri France yavuze ko abo bantu batwara igihugu ubu batemewe kuko batemeraga ubutegetsi bwatowe nabo bati ko tutemewe rero turamwirukanye rero n'uburyo bwo kuvugana nabwo nyine ko abafaransa baciye bamuzana atarirukanwa ni nyinshi nziza babahaye mukurikiye neza Mali ivuga yuko naho byagenze uko yifuza kubandanya kuvugana no kumvikana no kubandanya imigenderanire hamwe n'ibihugu byari bitaniye imigenderanire mu bihugu byonyine canke mu makungu
n'ubufaransa ambasaderi ya Mali ndaruzaniye bwatangaje ko bugiye kwiha indwi zibiri kugira ngo bwe ico bushikirije inyishu bwibaza ko ubufaransa buzotanga nkiye
bahamagaye amaperi wabo ariko nako ndakubwira bavuga yuko mvuge mu gifaransa hamarewe mu kirundi parire itere so n'engagement en faveur de la stabilisation du Mali du Sahel aba mariye nabo bama ko ivuga yuko yisu hete maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux mu kirundi rero ibyo bihugu byose abafaransa bifuza kubandanya gushyigikira yuko ibihugu byo muri Sahel Giovanna arriva mutekano bishitse mutekano iterambere yo bijye bihu abandi nabo bifuza kubandanya imigenderanire no kuganira ku buryo imigenderanire yacu izobandanya
muri baza none ko hashobora kuvamo ikintu gishobora kuba cubandanya kunagura imigenderanire ivyo bihugu naho muri iki gihe bisa n'ibyifashe nabi
kandi kuko ibyo bavuze bibiri byanyuma ngo bari Mali fuza kubandanya imigenderanire nabo bose bari bafitaniye makungu n'ibihugu byonyine abandi n'abandi natwe bifuza kubandanya tufasha ku bihugu byo muri Sahel bito byogumana umutekano bikaba tabure sine kuba mu Kirundi n'iterambere ryabo hagati y'inzu rero bibiri hari n'umwanya muremure munini bituma babandanya kuvugana dialogue et diplomatie kugira baronke inyishu y'ibibazo byaje ibyo rero nibyo n'ubu mwumva mu makungu ibyo abarusiya bavuga na Ukraine babandanya kuvuga dialogue la diplomatie iyo ngendo rero niyishika kuri solution kize zamyeho zigenda gutyo nico gituma dialogue na diplomatie izitorera inyishu jewe rero ntabwo bafise aba bantu ko bavuga ibyo babagomba kubandanya bagahuza nibaza yuko inyishu zizoboneka kandi nyinshi akaba zitabitse gusumba ko nibaza yuko nabo nyene baravuze ko bagize kwitera mugabo bagira transition bazogira amatora igisigaye n'ikibazo bazoyagirira ibyo nazo bazohatora nibaza yuko rero dialogue et la diplomatie bafashe nk'ingendo niyo nzira yo kuronka inyishu
ivyo bishitse ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye mu gihe kibonekeza ko imigenderanire y'ubufaransa n'ibihugu bwahoze bukolonije byo mu burengero bwa afurika isa n'iguma itosekara ku bwanyu izo byoba biva kuki
kandi iyo abantu baza kubitana amahembe abo bantu babaye imyaka myinshi muri Bukadogoro agiyemera independance bamwe bagize independance yo kugumana hamba akagumana mugabo na France hamwe abashaka independance ni batore hari Brazzaville ndetse muri 1958 watoye ukwikukira buno nyine yari sekuture wa Gine abandi bari bafite kwikukira mugabo akagumana na France naho mu nyuma bahavuye bikukira mu myaka ibiri yakurikiye nka bose barikukira mugabo haba akor yo kubandanya bakorana icyo rero niyo nzira batoye kugira independance n'ubu rero ziriho zaratosikaye kenshi hatari hake ariko nubu nyene bamye bakoresha dialogue na diplomasi kugira zigumeho nubu ntambuwe mfite bazoronka inzira yo kubandanya basubiramo bazigira nziza nibaza yuko bazotoriza kuko bose bagiye mu nzira ya dialogue ku migenderanire
nukugani ambasador Gamaliel ndabuzanye murakoze cyane gose ku kanyamwa ha radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane
tushimire mugenzi wacu Frederic Ngunikije kuri cyo kiganiro mu Burundi abarimyi bo mu kiyaya cy'intara ya Cibitoke bavuga ko tamwimbo wagatasi biteze uyu mwaka biturutse ku ruzuba gononye imirima y'ibitegwa mbumbarugo biremezwa n'umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi genzo wacu Desire Hatungimana dusomere iyi nkuru
icyo kiyaya byateragiye nk'ibigori ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya gerereye mu makomine ya Rugombo na Buganda bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura ni mu gihe icyo kiyaya cyahora citwa ikigega cy'intara ya Cibitoke
Nukuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaje na kamaramaje nukuri ibiharaga ubu ubibajeje ndetse n'ibigori bibajeje none byarumye nta kintu nakimu umuntu ashobora kuronka igikoraho ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene babaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu nuwe gize ngo araturimye twamazi ubusuma bwace bubumurengera biragoye nukuri
reka nukuri baragaguye amapfa yateye nukuvuga Jini twarose namba ibigori byo byumye ku mugaragaro bashane inka nizo bya ngo zibimare na kamara maza rero rumaraka twavuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda cyane tuzoheza imijyango cyangwa abantu
abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara kama imbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere satangwe kwibonekeza bano bayaze n'ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta
munena abyizeye cyane ati nzokwimbura ku myaka yari iheze yari myiza n'ubu nkeka bizogenda neza abana nk'abakurikirana bakaronka icyo bajya nkakuraho n'agafaranga batangira kwishyura nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kubwo kubura amahera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu tuba dutangiye kurya ibiharage none ubu burira n'ukuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushyira mu nkono tukajya kubwira Imana yonyine yo mu ijuru
leta icyo mbona yodufasha nuko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba bashe si ibintu twese twarumiwe
ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kw'ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi hari mu mwizero
aha mu ntara y'Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara no kuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri komine Rugombo na komine Buganda
ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamo inzuzi nyinshi kinahana urubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi nacyo zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima
Sanzo tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cyane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi ngaho mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza gushara iboneka turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye aha amazi bakayakoresha n'abayibegereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha bahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru muri icyo gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene igihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imajyi mpeshi niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya ya cy'intara kama imbo cyegukira amakomini ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke
tugushimire Desire kudusomera iyo nkuru tukivuga ku Burundi Umushakashatsi bwakozwe ni ihuriro ry'amashirahamwe yita ku ndero n'inyigisho mu Burundi bugaragaza ku rwego rw'uburezi kibandanya kurangwamwo ibibazo bikomeye ahanini bishingiye kwibura ry'ibikoresho n'abarimu abashinzwe ababishinzwe bo bemeza ko ari kibazo babandanya kuronderera umuti. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira idonido kuri inkuru.
Ikigwa cyakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akora mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro Ecole Fondamentale mu Gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahigwe yo kubandanya za kaminuza. Kase gashirahamwe nicegeye turongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura.
Mu cigwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane, imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro bari vuga ukuntu murazi yuko hari habavuga ngo sonda ntahe ibintu nk'ivyo. Baba banyeshuri baba bavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasubiye kwita aho ishuri wa mihinga aco bagiye gukorayo. Niwashaka hariho ikindi tuvuga burya ikija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi, biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigora intege, ukamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwo umwete. Ikindi ni byo kubura ibikoresho, ikindi ni uko abana ari benshi mu mashuri.
Ubushikiranganji bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo uwo mugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganji w'indero François Habyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze.
La détérioration des conditions d'études dans les écoles.
Atitituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishuri, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike yo kwimurira abigisha ahandi, itituka ry'imico abigisha baje hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza, abigisha batabishoboye, ikena ry'uburaro ku bigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe, abigisha bakunda mu bisagara gusa no kudahurumbira ishuri ngiro n'ibindi. Nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga, ariko leta ifadikanije n'abitaho ico gisata iriko iraziturira umuti buke buke kuko zose ntizoviraho icarimwe. Ubwo bushikiranganji bwerekana ndetse kw'izo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi. Raporo y'ubwo bushikiranganji igaragaza ko abanyeshuri barenga 216,000 baheze amashuri mu mwaka w'ishuri uheze, bose nabo mu gice c'ishuri shingiro. Iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice 14%. Aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'ababyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo ubumenyi bw'isonunure.
Ababyeyi bofasha abana gukunda ishuri ni kubarongoye indero mu makomine ni mu ntara. Muri iyo komine arongoye mu indero canke muri iyo ntara yokwama iminsi yose ariko ariruka arondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera. Leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka.
Abanyeshuri ba mbere barangije ishuri shingiro mu mwaka w'2016, umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero yuko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye canke kaminuza. yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritaracikwa ko kubiyanuro bitangwa no bushikiranganje bw'indero abanyeshuri barenga 170 baraheze ishuri shingiro uko mwaka utashe Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe y'America
urakoze Pierre Clavier Abarundi bakorera imirimo itandukanye mu misozi miremire ya Minembwe muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo barageramiwe nihohoterwa bakoregwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi inkuru imumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe
aba baturage b'abarundi barengijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye u Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure abandi rezi tabara mugihe abandi nabo bitwa bagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe watwirwana ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'Imana byemfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze ubujye asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye
iyo tuve mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo urumurundi zani cyangombwa ukakimwereka mama bagusaka amafaranga zose baciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agashavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanye bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufunga mugasha ngo bamwe bari kwavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundo ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo
ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingira tujye guca dufaranga ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira inzira n'icyo kibazo dufise sadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika ta kintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndaje kweneza umwana nabuze kuntu kubera inzira zabaye nabi cyane natiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine n'uko nyine n'ivyo nti
kubera ubujye abo barundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe
nka jewe igituma inza n'indege mvuye mu mwami wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumvuza umutekano iyo duciye mu barabara twabantu ture tuvuga ikirundi badushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba FN tugiye gufasha bamayimaye urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo
aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari to basaba userukira u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
turasaba ambasadere ariko ishasa bacu yuko yo tuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese abarundi akagira icyo tuvugira ko kugira tureke kuguma tuhohoterwa turakorera amafaranga kabisa tugakura abanyagihugu kubera nta kuntu ukorera umunyagihugu hamugacongera ukanyako umva baje gukora iki nitwo twojanye two dufatiye umuryango natwe tukama dushikana ubusa
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi no mu mwaka ushize muri territoire ya Uvira yitwa muri Sange hari abarundi 30 bafunzwe bitwa abagwanyi Vedaste Ngabo kubwa rajizwi rya Amerika Minembwe mutarakivuye epfo
jote nakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatu bafite kuri isaha ahaniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ndabifurije rero ibihe byiza mugire amahoro n'amahirwe.